kirundundi culture amakuru mu kirundi
Nolis Nduwimana
Radio Inundi Kirituyu yohamwiriwe mwebwe mwese mwahisemo gukora ikiribigano byacu ndabahikaze murano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize Ugwego gw'inama nshinga amateka mu Burundi rurasaba ku gwego gw'umuhuza rugira uruhara mu ibahirizwa ry'agateka k'abarundi baja kurondera ubuzima mu bihugu bitandukanye mu myaka ya none abashinga amateka bavuga ko batewe impungenge n'ihohoterwa rigirirwa abo barundi igitega ku mugwa mukuru wa politiki abarimyi bakorera mu myonga ica mu inzuzi inkuru nkuru zaho hari zo ruvubu rubyironzana mu barazi bidogera uruhombo bategwa n'imyuzuri y'utumwa n'izo nzuzi igihe cyose c'imvura hariko gusaba ku inkombe nduzi zo kingigwa mu gice c'uburengero naho ibubanzaho ni mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu bavuga ko batarakubita ijisho umwimbi w'ibiguru herutse gutangazwa kugiye kugurishwa na leta banegura kwico gifungurwa mbumba rugo kiguma ku giciro kitaborohereza twabateguriye n'inkuru ijanye n'imico kama nkuko mubimenyereye imisi yose ya gatanu uno musi tuvuga imigenzi ijanye n'ubugeni mu kubaho kwa barundi ubutuma amajwi bashikira ni kofi urigeruwe intwari twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Nasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu bijanye n'ibidukikije amahektara harugwa muri 85 y'ibitegwa bitandukanye yaraye hitanywe n'imvura ivanze umuyaga n'urubura yaguye ku muhinga w'ubu wa kane ku mutumba Nyamure aho ni muri zone Gitaba muri komine Rutana mu ntara ya Burunga abanyagihugu baho bavuga ko bari mu kangaratete nko ku mutumba Nyamure honyene hononekaye hektare ziharugwa muri 40 ku mutumba Nyabisanzu hononekara hektare 25 z'imirima nayo ku mutumba mahiza hononekara hektare 20 nkuko amakuru ava habivuga ababa muri ico gice bavuga ko gushika mu gitondo co kuri uyu wa gatanu hari hacibonekeza ibirundo by'urubura ku mitumba imwimwe umukuru mutumba Nyamure yavuze ko hari imiryango yatakaje nka byose kandi ko atacize rifise co kuzokwimura mu gihe ca gatasi ariko gusaba abategetsi n'abagira neza gutabara byihuta iyo miryango yakozwe ko niyo mvura imvura kandi mazi misiyono ni bintu kuyindi mitumba itandukanye giza makomine yiyo ntara ya Burunga aho ibitigiri bibyononekaye bigitorokanywa ino nkuru tuyikesha mugenzi wacu Serge Sindayiga yakorera Burunga higitega naho ku mugwa mukuru wa politiki abarimyi bakorera mu myonga ivomegwa n'inzuzi za ruvyironza ruvubuna mu barazi basaba ubufasha kugira ngo izo nzuzi zikingigwe bafatiye ku ruhombo bamaze igihe bategwa n'imyuzurira y'izo nzuzi habayaze na radio indundi kirutiho berekana ko ibitegwa cane cane byamira mu kuzimu byama byabuze mu gihe cimvura kubera izo nzuzi zica zitinzira bikanatera matati kubafitiye amatongo ku nkengera zazo ibiremezwa n'ikigo ca leta kijiri gukingira ibidukikije OBPE ariko cagiriza bamwe muri abo barimye kurandura ibiti byari biteye ku nkengera z'izo nzuzi umuyobozi mukuru w'ico kigo ca leta ariko yizeza ko hari bikogwa byo gukingira izo nzuzi biko birarangurwa muri kino gihe hidonido na mugenzi wacu Anisteti Ntanguvu akorera igitega
Bamwe mu bantu barimira mu myonga ivomegwa n'inzuzi ruvyironza ruvuna mu barazi mu ntara ya Gitega bavuga ko imvura iguye ari nyinshi amazi y'izo nzuzi arenga inkombe agaheza agashwara mu mirima yabo berekana ko ibitegwa bitandukanye harimwo imboga hamwe n'ibishorera mu kuzimu nk'ibijumu n'ibindi biheza bikadukira kuvura bimwe nayo ibindi bikononekara abo barimyi baterakamo abajejwe mu burimyi n'ibidukikije kubafasha gukingira inkombe zizo nzuzi gutyo amazi yazo areke gutera imirima yabo na bugingo n'izo nkombe zibandanya mu bibanza bitandukanye kubomagurika zikagenda zigabanya uburinganire bw'amarenza yabo ahandi naho bigatera matati hagati yabo mu gihe basanze urubibe rwaho umwe wese yahorageza rutakigaragara umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OBPE mu camake y'umwe gifaransa ingenieur Hatungimana Jean Bekimas avuga ko batanguye hahezikihe ibikogwa byo gutera imigano n'imisuna ku nkengera y'izo nzuzi nini nini aha gatanga akarariro kuri ruvubu hafi y'ikiraro hagati y'amakomine ya Gitega na Shombo iyo migano ikuze ariko akanegura kandi bamwe muri abo barimyi bagiye barandura iyo migano hamwe hamwe bavuga ko ihezi gatuma amarenza yabo agenda yaga Anisena ngo bigitega radio indundi culture
muri komine Mugina mu ntara ya Bujumbura aho abanyagihugu baba ku mutumba Rutorero barashimishwa n'ibikorwa byo gusubira kwambi ku musozi bita bose warumaze igihe warambuwe n'ibikorwa by'abantu. Uwo mugambi uri kurangurwa n'ishyirahamwe Twase mu mpfunyapfunyo y'Igifaransa, ishyirahamwe gishinze gukingira ibidukikije rifadikanije n'amakoperative atandukanye akorera muri ico gice. Urwego rujeje intwara hi Mugina rwo ruvuga ko uwo mugambi uri kuratuma ingendo y'imiriro ya nyakanga isezeregwa. Claire ya Kankundi.
Uwo musozi wa bose ku mutumba Rutorero zone gutahana komine Mugina mu ntara ya Bujumbura, abazanzwe bahaba bavuga ko warugeramiwe
kwamaze kumenya ko ari umuntu yonona bose yagenda ngagashira umuriro mu masi akagenda akavundika
ko iyo bose yarigeramiwe cyane kandi iyo bose muri kahise burya yari nziza yari yambaye yari mu bikoko byiza kandi ndetse n'amajwi meza ntimubone imeze uko n'umuriro wayankirije aho hari mu nyamaswa zitwa imamfu
tucungera buri munsi kubera uwo mutumba wari waravuye ko ibyatsi bari baradyononye n'ibiti umutumba kuva dutangura kucungera n'umutumba ubu ngubu ubona ko wahinduye ishusho.
Bavuga ko bashima ko hari ico bungutse ubu mu gusubira gutera ibiti kuri uwo musozi no kubikurikirana ntivyononwe inyuma y'uguhabwa inyigisho.
Icyo tungutse ni ukubera yuko tubona hahi hadaharasubirana turareba nyine ukabona isi iri kirambara.
Mu ntwaro baremeza ayo makuru aho urongo ya gace ka Mabayi kari no mu Kibira, Azari Ntibashira ashima ko atamiriro ikiharangwa.
Imbere yuko turase itajya kureka kuri musozi wa bose uri ku mutumba wa Rutorero wari umusozi wambaye ubusa kubera wakunda guhura n'ingorane z'umucanwa, hanyuma turase imaze gushyiraho abazaza bara kizura ku munsi turanda yuko biriko birahinduka kuko ubu ngubu nta mucanwa ugi turi mu musozi wa bose. Ubwa mbere bari mubonona hanyuma manama yagiye akoreshwa bagiye babereka yuko mu bisanzwe kibirari cyabo atari kuconona.
Nayo userukira ishyirahamwe Twase gishinze gukingira ibidukikije ahimabayi Blaise Ndayizeye ashikiriza ko baronsa agashiruka bute abanyagihugu bari mu mashyirahamwe kugira bafashe gukingira ibiti no kubitera, ariko guhamagarira ayandi mashirahamwe akingira ibidukikije kugira nayo icakoze.
Ntibabikora ku buntu, ntibabikora ku bwitange gusa, Twase irabarusha agashiruka bute kamore twotera nuko nk'abasanzwe bafasha na Twase canke abandi basanzwe babikora nuko bokongereza izo nguvu zo kwita bene gihugu kugira ngo baronke ibyo bakora byinshi bibazanira ako gashiruka bute maze ibyo kononikira bakabigira umuziro.
Mu mugambi wo gusubira gutera ibiti kuri uwo musozi wa bose hari ibiti biriko biragwizwa mu mashyirahamwe indwi akorera imabayi bingana n'ibihumbi 75, hakaba hari ko hategwa ibiti nk'amagereveriyo, ibiti by'umuhumure, amasederera hamwe n'imigano.
Tukiraho mu ntara ya Bujumbura nyene umwimbo w'intete z'ibigori uherutse gutangazwa na leta kugiye gutangura kugurishwa n'ikigo Anagesa cawegeranije nuratangura kuboneka aho ahurugurisha izwa mu bibanza bitandukanye muri komine Bubanza. Abaguzi basaba ko woshigwa ku isoko maze igiciro kuri ico gifungurwa mbumbarugo kigabanuke. Bemeza ariko ko bakiriye neza higabanywa igiciro kuri ico gifungurwa. Igisata c'ubushikiranganje bujeje uburimyi bidukikije n'ubworozi Bubanza co gishikiriza ku intete z'ibigori zegeranijwe mu myaka iheze hamwe zitaraboneka ahandi naho zitarashingirwa ibiciro. Alexi Nkeshimana
barashima ingingo yo kugabanya igiciro cy'igiciro cy'intete z'ibigori cyavuye ku mafaranga 2,200 kikaja ku mafaranga 1,800 ku kilo. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Bubanza babona yuko leta yabitwararitse mu gihe ibindi birimwa ibiciro biguma biduga nk'umuciri, ibiraya, ibiharage n'ibindi, bagasaba yuko ahubwo ibiciro by'ibifungurwa byo guma bigabanuka kugira ngo umuguzi nawe yorohegwe.
Twitwege dusuma ntacyo twayarose twaciye nk'ingero biratworohera ku 2,800
nuko abadandaza bagumiza aho giciro gikuze nk'ubu bagurisha 2,200 mu isoko. Leta nuko yogumiza ku ico giciro nyene bashinze bikaguma uko nyene.
Kimwe ndashaka ni uko bushyira no kugira n'amajyana icyo gihe n'amajyana bakagikura kugira ngo twebwe abasomyi bitworohere.
Ariko rero kuva bivugwa ko igiciro cyagabanutse n'ubu mu isoko Ibubanza baracyagurisha 2,200 kilo cy'intete, aho ntibarabona neza ryari izo ntete zo muri Anagesa zizoshigwa ku isoko bakazisuma ku giciro kizimbutse.
Ntabwo jye namanye ahantu babigurishiriza ko hangeze niho ndabisumuraza abantu dusumaho tugeze niho ibintu bisumira
bizone yabubanza aho anagesa ihori yigurira nta ntete z'ibigori zihari mu biko kandi nta ziriko ziragurishwa ujejwe igisata cy'uburimyi ibidugije n'ubworozi muri komine yabubanza ari nawe yahora arongoye ivy'uburimyi n'ubworozi bidugije ikintara yabubanza yavuye atumenyesha yuko ivyo bigori vyabitswe kuva mu mwaka w'2025 atabihari mu biko nta na hamwe ibubanza bisigaye avuga yuko vyaheze kubijanye n'ivyo icyo kigo anagesa cegeranije uyu mwaka w'2025 ngo ntibirashingirwa ikiguzi ngo bazobimenyeshwa abaguzi bakaba barindiranye ukwizera ko bazomenyeshwa yuko vyabonetse kugira ngo nabo basume intete z'ibigori bizimbutse Alex Nishimari bubanza Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turamandanye nano makuru nari nabwiye mu ntango zayo ugwego gw'inama nshinga amateka mu Burundi rumenyesha ko rutewe impungenge n'ico gwita akarenganyo kagirirwa bamwe mu Barundi baje kwiyunganiriza mu bindi bihugu abashinga amateka basaba ugwego gw'umuhuza kubikurikiranira hagufi mu gihe umuhuza w'Abarundi yari umutumire mu nama nshinga amateka ku munsi wa gatatu w'inundwi aho yashikiriza icegeranyo c'ibyo ugwo gwegarungu yigwaranguye mu mwaka uheze w'2025 abo batu n'abanyagihugu berekanye uturorero kubafungwa gushikaho birukanwa mu bihugu babagiye kwiyungunganirizamwo yishuye abashinga amateka kugo gwego rugiye kwegera amashira hamwe yahawe igikorwa cyo kubarungika hanze hamwe n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kugira ngo ibyabo Barundi baje kurondera ubuzi hanze bihabwe intumbero n'inkuru ya Diodone niyo yanzigamiye
Bimwe muri vyo bibazo bashinga amateka batuye umuhuza w'abarundi harimo ibijanye n'abarundi bafungirwa mu mahanga uyu yerekana abarundi bapfungirwa mu gihugu cha Tanzania
ndaheruka kumva ko muri Tanzania hariho abarundi bafunzwe kandi na ambasaderi ubwiwe twarabivuganye yarambwiye ko hariho n'abarundi bafunzwe kandi ugasanga bafunzwe barenganijwe twagomba tubasabe murabingene borenganurwa bataye mu gihugu cyabo baze kwerera igihugu cyabo
muza w'abarundi Emero Rantine Kanyana hamenyesha ko abwirizwa kumenyekana ubwa mbere umwidondoro w'umuntu hama hakabandanya kurikiranwa dosiye yiwe
twobasaba yuko umuntu yobaza umuntu wese afite icyo kibazo bo kidushikize tukabanza tukabagirira identification tukavugana tukumva aho baherereye kuko ntivyoroshye gutora umuntu utazi ahafungiwe ariko ikibazo turabemereye ko tugiye kucitwara rikaca
Uyu mushinga amateka we agaruka ku barundi kazi bahohotegwa mu bihugu by'Abarabu.
Beno misi heze ariho abarundi kazi baje kurondera ubuzi mu bihugu by'Abarabu. Turumva ko bitameze neza basemerera amwe amako bafatwa nabi. Mbega abo bene igihugu b'abarundi kazi mubatunganiza gute ababituye.
Emero Rantine Kanyana ahamwishura agira ati
Muri no misi nyene twateguye ko tuca tukora inama na bajya mashira hamwe yose afise amazu akora ivyo bintu hama tugende turabe ministere des affaires étrangères kuko uri kuravyumva nta ntumbero imeze neza ministere umenga irafata. Je numvise umengo nta nyishu itomo iraboneka.
Ihohoterwa ry'abarundi riravugwa kandi mu gihugu cya Zambia aho muri rusamu mwaka w'2025 abarundi barenga 140 bakuwe mu busho butandukanye bw'ico gihugu bakaba barirukanywe
Ishirahamwe rikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'ubutunzi naryo rinegura imvugo za bamwe mu bajejwe gufata ingingo mu gihugu baje bashikiriza ko batewe ubwoba n'abacanke bariya kubera ingingo zijanye no gutsimbataza intwari bereye baba bafashe iryo shirahamwe ribona ko amwe byogumuko bizogorana ko abanyagihugu basanzwe bagira ico bashikirije kubitagenda neza mu gihugu umukuru waryo Gabriel Rufyiri yasanga abatera ubwoba bategetsi bo fatigwa ingingo hakaba no kubuza abajejwe amabanga bari mu rudandazwa Gabriel Rufyiri
twebwe tuvuga tuti abantu bari mu nzego ntibakwiye kuza batubwira ngo bate ubwoba canke bidoga bakwiye kuza batubwira ingingo zafashwe niko bigenda urumva umukuru w'amaze kuvuga gucyo umuhuza w'abarundi akavuga uko umushyirangaje gacare takavuga uko bica biza gushimangira bimwe twirwa turavuga yuko mu gihugu iyo hamaze kuba bimwe twitare gangster biba bigoye yuko ibintu by'intwari bereye gukorera ku mugaragaro gukingira itunga ry'igihugu gutsimbata zinzego bishoboka mu gihugu igihe abo bantu batamaze gufata ikibanza cabo ngo bashigwe ku ruhande kuvuga rero yuko batega ubwoba bari mu nzego none nibavuga gucyo umunyagihugu mutoyi hariya ruguru niya tega ubwoba zo kwitura nde iyumvire nk'umuhuze yatagwe kwa butungane wumvise utwara umugambwe yidoga kumva mukuru w'igihugu nawe nari kwari yidoga mu bisanzuza leadership ifata ingingo ntiyidoga ko ufashe abantu batwara bakaja mu rudandazwa ama sekteri atandukanye ugiye gukora ku nyungu ziwe murahuza ubwayi nyene nico gituma jewe mvuga nti mu gihugu hagomba kuba abatware bazana inyishu bataza kwidoga kuko ivyo bintu ntacho biheza ngo bize gufasha igihugu kuko bidoza umusitwaye muto yakidoga bica bikibatsa
Gabriel Rufyiri numukuru w'ishiramwe Oricom ngishinze kugwanya ibiture n'isesagugwa y'ubutunzi abanyagihugu biyunguruza bafata imidugi batwara mu gice cy'umanuko bw'isagara ca Bujumbura aho ni mu makaritie ya Kanyosha na Ruziba barasaba ko komezwa higenzurwa y'imiduga hidashika n'abantu ku bituro bizwi hamwe n'iyo baja muri ico gice bafatira ku bihano ishiramwe Stop Buritanga ibituro mu Burundi ryafata imidugi renga 20 ku munsi wa gatatu w'inondwi kubera ibyo ariko bashima ko bamwe mu bafisi yongendo co kimwe n'abarihisha amafaranga renza yo leta yashinze bariko barabavanura nibyo ino nkuru tuyibaza uribye kwizera
aho twaciye ku bituro vyo mu Ruziba no mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura abiyunguruza barashima ko abunguruza abantu baho babashikana ku bituro vyashinzwe
amazi numwe batarashikana kwe bashima kubera nyene haje wiyunguruje mu bisanzwe ni service baba gukora iyo service rero ubonye ishitse ku ntego washaka niyo mpamvu cyubishima
je na musi shikira preba barashikana kuko je mbavuga kandi bashikana mahoro
Abo banyagihugu berekana ko igihe byakogwa byahora bituma haduka matate hagati y'abagendesha imiduga n'abiyunguruza
abantu baratata nyene bakavuga ati kumudushikanye ngane biki ya mukaza bomba kumukombora cyo kubishura nabi ngukire ngo nkati ngaha nyene ngo ushangura ava mu shangureje natwe cyo tubabaza
none batagushikanye iyo cha umba wari ka kwidoga gute ariko ngino misi je maratangwa yarenze yabitsanirezi
bari kugushikana ni bagushikana aho barubwiye usanga bikogoye
ya matati nyene yo tigeza kuhaba nkacyo barize batashikana aho urumva n'amafaranga bona yansubi
mugishira hamwe rijeje gutanga igitoro sopebu ya ruka kumenyesha ko harabunguruza abantu bakorera ku bituro bitazwi bamwe mu twavuganye basaba ko abagikora ingendo nk'iyo boye hagarika kuko bituma iterambere risubira inyuma
kuvuga nyine baraba bakihanura bakagerageza kubashikana aho baba bagerageza kubashikana
je nk'icyo no vuga yokora nk'uko bitegerezwa n'amategeko agashika abantu bashobora gushika
mu itangazo ryo kuwa 28 nzeru uyu mwaka turimo ubuyobozi bukuru bw'ishirahamwe rijije gutanga igitoro mu Burundi Sopep bwerekanye ko abagiye kubandanya bashinga ibituro bitaje hamwe n'abarihisha amafaranga y'umurengera anyuranye n'ibiciro byashinzwe na leta ko mu gihe bo bibandanya bagiye gufatirwa ingingo
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
Munguru imico kama tubashikiriza iminsi yose ya gatanu no musi tuvuga imizirijanye n'ubugeni mu kubaho kw'abarundi Ferdinand Beramihigo muhinga yanonoso ibijanye n'imico amwe n'amayagwa bya Afrika asigura ko iyo mizira hanini ishingiye ku mwigeme kuko ari we abiwabo akaja kuba mu wundi muryango ariko iyo mizira yibonamo uburyo bwo kumenyereza uwo mwigeme kuba mu rugo rushasha yamara ananegura ko ubu iyo migenzi igenda itituka inkuru y'imico kama no musi twayiteguriwe na Arisenda yizeye.
Mu mico y'abarundi hari imiziro ijanye n'ubugeni byo bitangura ku nkwano zitangwa aho hambere atawashobora gukwa impene naho yabafise amikoro make hariho n'imiziro y'umunsi w'ubugeni nkuko twabibashikirije mu nkuru duheruka kubashikiriza n'inyuma y'ubugeni hari imiziro hagati y'abavyeyi n'abana nkuko Ferdinand Beramihigo abidusigurira.
Aho hambere n'ubu turabibona umukobwa ntiyashobora kuja iwabo ataraba ubu banza guko ashika iwabo ubwa mbere bikaba bisa nuko yuguruye akaryo ko gushobora kujya kubaramutsa
ivyo rero vyatuma umukobwa atami wabo umwanya wose
biravyizinguro kuko umukobwa abayavuye iwabo arakenera kujya kuramukanya nuko uvuga rero kumbure bitabaye ivyo yo kwama yariko aragendera iwabo cyane cyane mbere hamwe yo kumva gusa yukumenga amubwiye akajambo kamubabaza iyo ciye yikubita iwabo mwaba urumva ko ivyo vyatuma n'imiburi buri banze amenyere amara umwanya gutyo bimwigishe kujya iwabo akumbuye
uwo ni muziro uhujanye n'ubugeni mugeni nuko umunsi abavyeyi bagiye kuramutsa ubwa mbere umukobwa aho yubatse se umukobwa atagenda navyo nyene mbera mihigo arabitangira isiguro
no gushika mu rugo ni rubanza gwa nyina n'abandi bantu mugabo hatari mwose umukobwa urumva bayashitse mu rugo aba afise byinshi ashobora kuyaga nabo bantu byibanga arashobora no kuyaga na nyina baramenyeranye kuganira amabanga batoganira nase ubyo rero se umukobwa atokumva neza yuko afite ikibanza muri ico kiyago cisanzwe
kirazira kandi ko se w'umukobwa yinjira mu nzu y'umukobwa co kimwe na se w'umuhungu kuri bamwe bamwe
se w'umukobwa ntiyinjirira umukobwa nikuvuga neyo yagiye kubaramutsa bamwakirira hanze akazuba katamushikira mugabo atari mu nzu y'umukobwa wiwe Hariho mbere na bamwe bamwe batinjirira abahungu kukumenga yo bagiye kuraba ibyibanga ry'abana babo
Uwo muhinga naho yemeza ko iyo miziro isa n'iri kwiratituka yemeza ko abarundi bagifisisha ka ryo kuyibungabunga bikabonekera mu manza zimwe zimwe
Imiziri iriho isangira mu bantu mu Burundi n'iryo shobora kufata imiziro ngo rirayitaye gucyo kumwanya mutoya Ni nacyo gituma ubona ubu hari ibintu bimwe bimwe biba abantu bakibaza bati agaciro kavyo na ka Iryo ni ryashaka ni wa mutima w'ugushaka kuziririza kugira ngo ibintu bigume bigume bifise agaciro kuko mu bisanzwe mu mibano y'abantu atamiziro iriho abantu ntiboshobora kubaho mu rutonde
Ferdinand Beramihigo hasigura ko imiziro myinshi ishingiye ku mukobwa ivyo agasigura ko biva ko umukobwa ari wahindura cyane ubuzima kuko ari we avi wabo akaja kuba mu wundi muryango
Arakoze mugenzi wacu Alice Ndayize yari yaduteguriye ino nkuru y'imico kama ni nayo icirirangiza no makuru nkakoze mu bumese mwafasha umwanya wo kutwumviriza yakoze na Kofi Olivier intwari niwe yari kwatuma amajwi abashikira twese tuyifurije kugira ijoro ryiza mubandaye mukurikira n'ibindi biganiro
Nolis Nduwimana.